Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane nini nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda, abari Uganda mu karere ka Kisoro mudukurikirana atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ku isi hose, tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, Twitter na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tanzania na Guinea Equatorial biriko bihangana n'umugera wa Marburg ushusha ukongera ukica nka Ebola. Muri Tanzania abantu batanu kuri munani muwamaze kuwandura barashengeye, abanduye bose uwo mugera muri ico gihugu ba mu karere ka Kagera gahano rubibe n'u Burundi, u Rwanda na Uganda. Mu Burundi abagera kuri batanu ni bamaze kumenyekana ko bahitanye n'ingwara itaramenyekana ifisi ibimenyetso nk'ivya Ebola na Marburg. Abo se uko ari batanu baba mu ntara za Muyinga na Kirundo. Izo ntara zikaba ziri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu kandi zegeranye n'akarere ka Kagera ko muri Tanzania ahavugwa umugera wa Marburg. Ibipimo vya mbere vyarakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu mu Burundi INSP kugira ngo kimare amakenga bibaza ko uwo mugera wari warashitse mu Burundi, ariko biza kwerekana ko atamugera wa Ebola urimwo, ariko hari ibindi bipimo bikirindiriwe biriko birakogwa. Muri isanga y'uno munsi turaca irya nino ivyo mugera wa Marburg. Muhinga twabatumiriye kugira ngo adufashe gutanga umuco no kwishura ibibazo vyanyu ni muganga Arsène Nzobandora, umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga, akaba asanzwe ari n'icegera c'umuyobozi hajeje gukinga ivy'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Mwiriwe Dr Arsène, kandi mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika muri isanga. Ikaze dusangira ikiyago. Ego, munkundire imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, umenyesha makuru wacu Nairobi muri Kenya Eloge Urika neza abanza tubwire ivyabo bantu mu Burundi bamaze guhitanwa n'ingwara ifisi ibimenyetso nk'ivya Ebola na Marburg.
Babiri mu bapfuye baba ku musozi umwe wa migwa muri zone baziro muri komine Gitobe intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. N'umugwayi wa mbere yitavye Imana niho yabonetse ku munsi wa mbere acapa bukeye igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa gatatu umwaka w'2023. N'umukenyezi w'imyaka 42 yari yafashwe ku munsi wa mbere nk'uko abajejwe amagara y'abantu aho mu Gitobe bazemeza. Ingwara yamunyarukije kuko yafashwe isaha 9 z'umugoroba acacikana isaha 10 z'agatondo bukeye nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika azemeza. Zato kimwe n'abajejwe amagara y'abantu muri ako karere. Ku munsi wa kane hafu y'abantu babiri umukenyezi afite imyaka 47 y'amavuko ngaho nyene ibaziro hamwe n'umunyeshure wo mu ishure nshingiro ryo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga ihana urubibe na Kirundo mu buraruko bushibuseruko. Uwa mbere yafashwe bukumbi mu gihe yaravuye gusoroma imboga hagati y'isaha 11 n'isaha 12 minota 42 ku mugoroba wo kuwa kane yari amaze kwitaba Imana inyuma yo kuva amaraso menshi mu mazuru no mu kanwa nk'uko abari bahari babyemeza. Ku muhinga mo ku munsi wa kane nyene umwana w'umuyigeme wo ku ishure nshingiro rya Kobero muri komine Butihinda hafi y'umupaka wa Tanzania yacikanye amaze kugezwa ku bitaro vya komine Giteranye muri iyo ntara nyene. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko nyakwigendera yari afite imyaka 18 yari yafashwe adahwakirwamo amaraso yongera ava amaraso mu myenge y'izuru. Nyuma y'urupfu rw'uwo mwigemeye w'ikobero abantu batari bake baragize ubwoba i Muyinga na cyane cyane abegereye urubibe rwa Kobero Burundi buhana na Tanzania bibaza ko ari kiza cya Ebola coba cyateye mu gihugu cyangwa undi mugera bifitanye isano wa Mabag uherutse gutangazwa muri Tanzania. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuye busohora itangazo bumenyesha ko ibyo abantu bikeza atari byo. Kubera igihugu cya Tanzania cyari cyatangaje ko cyatewe n'ikiza cy'inyonko iterwa n'umugera witwa Mabag. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya SIDA bwaciye bwihutira kurungika abahinga gufata ibipimo kuri uwo muntu yitabye Imana n'abo begeranye. Mu nyishi kigo INSP cyatanze muri ibyo bipimo byakozwe byerekanye ko atandwara y'umugera wa Mabag canke Ebola yari afite. Ni ku itangazo ryatewe k'umukono n'umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ryasohowe ku wa 22 ukwezi rivuga. Mu gitobe abashengeye bafashwe babara mu nda no mu ruhago bava amaraso mu myenge y'izuru cyane cyane mu mwanya w'ugucikana baribwa cyane mu mutwe bafite ubushuhe burenze bongera badahwa banacika intege bakikubita hasi. Mu bitaro byo ku murwa mukuru wa Kirundo ku munsi wa gatanu mu ijoro habonetse uwundi murwayi afite bene izo bimenyetso nyene nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. Iyongereye ku wundi wibaziro umusore w'imyaka 23 yafashwe ku munsi wa kane isaha imwe y'ijoro acanyarukanwa ku ivuriro rya Migwa muri komine Gashoho mu ntara bihana urubibe ya Muyinga ihegereye no muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo nyene. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abandi barwayi bafite bene izo bimenyetso bamaze kuhaboneka. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'abanyagihugu batashimye ku mwidondoro wabo uje ahabona ni uko abanyagihugu bamigwa banse ko hari abandi barwayi bahajana bavuga ko batinya kwandura iyo ndwara. Na bamwe mu baforoma bavuga ko ibyo babonye byabateye ubwoba. Ni indwara yica bukumbi munsi y'amasaha 28 wifashe abaseze isi biteye ubwoba kandi abantu bose batekewe n'ubwoba ubu. Ni kumwe mu baforoma asigura. Bamwe mu banyagihugu basaba leta gufata mu minwe ikibazo cy'indwara no kurungika ibipimo mu bihugu n'amalaboratoire afite ubushobozi n'ubuhinga buruta ubwo INSP kijejwe amagara y'abantu mu Burundi. Igituma batinya cyane ni uko akarere barimwo kuburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi katari kure y'akarere ka Kagera mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Umushikiranganji wa Tanzania w'amagara y'abantu Umi Mwalimu yatangaje ku wa 21 uku kwezi ko indwara iterwa n'umugera wa Mabag imaze guhitana abantu batanu, batatu bakaba bari ku musego kuberayo. Hari umurwi w'abahinga bo mu bushikiranganji wacu hamwe n'abawemezi baroye mu gitobe no mu Kirundo kuraba uko ibintu byifashe. Tuzomenya neza ukuri nibamara gufata ibipimo maze bakabizana muri INSP. Ni ku isoko ry'ijwi rya Amerika mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ryatubwiye. Umugera witiriwe Mabag uboneka gake kandi ushobora no gufata ibikoko byo mu bwoko bw'impamvu, inkende hamwe n'inguge. Kugera ubu nta rucanco canke umuti uvura indwara utera biraboneka nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu OMS. Mu Kirundo kiretse ko hafashwe ingingo zibuza abanyagihugu kuramukanya bakorana mu minwe bagasabwa kuguma bakaraba n'isabuni n'amazi meza, nta zindi ngingo zatangazwa n'abajejwe intwaro hamwe n'amagara y'abantu. Iyi ndwara itaramenyekana yibonekeje inyuma y'aho leta itangarije ku wa 17 ukwezi kwa gatatu ko hadutse ikiza cy'indwara y'ubukangwe. Inyuma y'imyaka 30 yose iyo ndwara yaraciwe mu Burundi. Igihugu ibiharuro bya OMS byerekana ko abana baronswa incanco ku bice 90%. Eloge buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloge widi kaneza tugukengurukire twe tukubwira ko inyuma iyo nkuru wadutunganirije mu mpera z'ukwezi kwa gatatu abategetse bo muri komune ya Bugabira intara ya Kirundo babwiye ibiro vyacu vy'i Nairobi muri Kenya ko hari uwundi mukenyezi yapfuye afise bene ivyo bimenyetso nyene vyafashe bane bashengeye bakaba bakiriko bararondera iyo ngwara itaramenyekana iyo ariyo. Nuko rero reka dusubize mikoro yacu muri Suede kurondera umuco ku mugera wa Marbourg. Muganga mwamwumvise turi kumwe ni muganga Arsene aradufasha kwishura ibibazo vyanyu n'ivyacu dufise kuri vyuno mugera. Muganga Arsene, rero umugera wa Marbourg ni umugera nyabaki?
Umugera wa Marbourg nk'uko bari baje kubivuga mu kanya ni umugera uri mu mugugu n'ujya mugera utera Ebola giye kubiraba urabona ko bari mu muryango umwe kuko birafise ibintu byinshi bisana hanyuma rero uyu mugera umuntu awuzi kuva mu mwaka w'1967 nko kujya zinari bivuga ni naho watorewe ubwa mbere ni mwico gisagara cyitwa Marlborough mu Budage. Naho ico gihe bari baronkeye abagwayi mu Budage hamwe no muri Serbia, abo bari abakozi bari bavuye gukorera mu gihugu cya Uganda, hanyuma baca bagwara bashitse muhi wabo. Ico gihe rero abandi bagwaye haragwaye ababavuye hamwe n'inshuti mu muryango. Ico gihe rero ibyo bari bavuye gukorera muri Uganda bari bakora ubushakashatsi ku bihimba by'umubiri by'inguge n'inkende.
Umuntu rero yovuga ko uyu mugera wobe watanguye muri Uganda ku inshuro ya mbere n'ubwo abawanduye ubwa mbere ari abo mu gisagara cya Marlborough mu Budage gamganga.
Mu bisanzwe ugiye kuraba uyu mugera ahantu umuntu abusanga ibikoko usangamo n'izo nguge zirandura, mugabo ugiye kuraba ikikoko gikunda kuba gifite uwo mugera ni mu bisanzwe ni ubuhungarema nabwo ni buri mu bwoko bwinshi. Hariyo ubuhungarema bunini iya bujya ibyamwa nibwo bukunda kuba bufise uwo mugera mu bisanzwe. Izo nguge zindi nazo zirandura uwo mugera uvuye kubwo buhungarema.
Murakoze, reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamaze gushika kugira ngo dusangire ikiyago. Turahera kuri Janvier Tuyisenge. Janvier, ikaze ku Ijwi rya Amerika, n'umwe muri isanga.
Ndabaramukije cyane rwose Diane.
Guherere ga Janvier.
Ndi ahanya muri Kenya mu ntara ya Kisumu. Nari nifuje kugira icyo mperereye kuyo muganga.
Yego, harakumva, turi kumwe. Duka ku ijambo Janvier. Janvier, uri kura twumvaga Janvier.
Ndiko ndabumva, nari nifuje kuramutsa abanywanyi b'Ijwi rya Amerika na n'uyu mutumire. Hano nyana ho nyene iyo ngwara ariko gerageza kuyitura kuko irashindikaza cyane rwose.
Iramaze kwibonekeza muri Kenya, hari amakuru ahari ko ihari.
Bamaze kumva yuko ibimenyetso bimaze kuboneka muri Uganda, ku mupaka wa Uganda na Tanzania, baciye batangura kupima abantu bariko barava muri Uganda n'abariko barava muri bariko baja muri Kenya kugira ngo icyo kiza gihabwe gishwara hano muri Kenya.
Kurakoze Janvier kutubwira uko muriko murawirinda ngaho muri Kenya. Ubwira umunsi mwiza.
Nanjye ndagerageza cyane rwose Diane, nawe mugize umunsi mwiza. Uno munsi nkaba numva nishimye cyane rwose kuba mvugiye ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Reka duce twakira na Laurent. Laurent, ikaze ku Ijwi rya Amerika, no muri isanga. Yego, akabazo kawe canke intererano uco tubwira naho uherereye Laurent.
Akabazo kandi ni kubataramisa iyo ndwara yaba yandikira akandi kabatuzisumuriro yinda mitwe hano ibimenyetso byayo ngiye kabisa kandi bavuga ngo tumaze kuzirinda nyine.
Laurent, telefone yawe ntituriko turakumva, reka dusabe muhinga bw'ivyuma basubiye kutuguhamagarira mu kurindira ko bagutora. Reka twakire Trump, niko yitwa. Trump, ikaze ku Ijwi rya Amerika, niko yise kuri Facebook.
Alo, ndabumva neza cyane.
Ako n'akazina witaziriye mugabo. Akabazo kawe naho uherereye.
Ikibazo merereye murakoze cyane. Ndi mu Rwanda. Ndabumvira mu gisagara cya Kigali. ikibazo urabona iriya ndwara. Alo,
turiko turakumva duga ku ijambo Trump.
Iriya ndwara ni caduka, ni nzaduka kandi yagaragaye mu ntara y'Akagera, ihana imbibi n'u Rwanda, ihana imbibi n'u Burundi, ihana imbibi na Uganda. Ese abahanga nta nkingo barayibonera, bimeze bite? Nicyo nashaka kubaza umutumirwa, kuko biragaragara ko ntabirafata intera ariko abahanga ntabwo bakumbwira hakiri kare itarataka muri rubanda.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Bakayishakira urukingo.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Muganga Arsene, imbere ko muza kwishaka no kabazo kwise Trump kuri Facebook, reka tubanze tubaze ahanini ingwara ifata gute ibimenyetso n'ivyahe.
Ibimenyetso by'iyo ngwara hanini umuntu agwara giturumbuka, akagwara afise umucanwa mwinshi cyane, hanyuma kamene ku mutwe, akagira ububabare mu ngingo hamwe no mu mitsi, akumva ko atamerewe neza, mu nyuma akaca ahongera ko rero ibyo kubabara mu nda, kugira isesene no kudahwa. Ikindi naco arashobora kugira ni agaci no gucibwamo, arashobora gucibwamo. Mu nyuma rero yaci iminsi niho baca batangura kugira ibyuko bagira ku mubiri, ukabona batangwe kugira ihinduka, kamera nk'uko umenga umuntu ayikora virirana ku mubiri. Mu nyuma rero niho bitabi bigeze kure, umuntu aca atangura kuva amaraso mu bihimba by'indani mu mubiri. Ibyo rero nibyo bikunda guhitana abagwayi.
Ayo maraso atangura aza kuva umuntu yatituye muganga hakiri kare, canke bitebe bitebuka uko biri kose, n'ubwo yo mwitura ni zimwe mu ni hamwe muho abwirizwa guca iyo agwaye.
Kubera iyi ndwara igoreye, nta muti canke urucanco ruhari. Iyo umuntu agiye kwa muganga, ahanini ibyo bamufasha dufate nk'ibi by'uko uca usanga bacibwamo bakadahwa kenshi, umuntu arashobora kumufasha akamuha ibyunyunyu canke ibindi baba bakeneye, kubera ibyo baba batakaje byinshi. Nayo ahandi benshi barokoka ni kubera umubiri wonyine uba wigwaniye. Rero iyi ndwara ahigoreye si abantu benshi ako bamaze kuyitora, abantu benshi bayigwara ku buryo dushobora usanga hariho ibyigwa byerekana neza urugero rw'abapfa, kubera ibiharuro atari byinshi bica bigora. Mugabo ico umuntu amaze kubona kwabo bagwayi bake baza baraboneka mu bihugu bitandukanye, urabona yuko abarokoka atari benshi. Urabona ko atari benshi, urabona ko ari indwara yica rwose. Rero kuja kwa muganga nta muti uvura iyo ndwara uhari birafasha, kubera iyo umuntu agiye arafasha umubiri ibyo wagiye uratakaza, hari aho umubiri wigwanira wo nyine, bigatuma ibyo rero bashobora kumufasha mu bwo buryo.
Inkuru y'umwana isubira inyuma, bamwe mwatubwira bayandura ubwa mbere bavuye muri Uganda bakaja mu Budagi muri Marburg, ari naco gituma yitwa gutyo, barakize bakiyandura muri mu gihe bayandura canke yarabahitanye vyihuse.
Bari bavuye hariya nta ibiharuro byinshi ntibyerekana, mugabo hari ibindi biharuro byerekana abandi baragiye baragwara mu bihugu bindi bitandukanye. Icyo gihe hinde turabe hari ibiharuro bihari kwabo bo mu Budagi, hagwaye abantu bose hamwe 31, hapfuye ndwi muri abo 31. Mirongo ibiri na kubera ibi bihugu biteye imbere, kubera baba bafite bijya bavuga byo haburirwa indembe, bo baba bafise ubushobozi buhanitse. N'ibihimba bimwe by'umubiri biretse gukora, umuntu arashobora kuba arakoresha imashini mu kurindira ko bitora bitende.
Ego, nuko.
Nito gituma bo nga hanya na hivi hasho wegu kila nivenesi. Na handu gie kurawe wingi biharu gage viyadwa mwenye masi binsho sangawa kwa imu omwe binsho na wana kwa wapabi ibiharu daba susanga vili hakatia mirongi vili na kabili kuija na mirongi chenda kuija. Mwumba mwugu vite imbe rusangarabo wafise mirongi vili na kangai kuija na mwivi mwugu vise tubu jobu kena zirumba mwune yegele ijana kuija. Kini nacho leo nuko tuto kuiwagira nuko benshi hariya bapfa umuntu atabitabisha inicyo yituma ibi biharuro rero bigoye kugira kubera bifatiye ku bantu bake
muri wa mwanya mwatubwira ingene igenda iraba kumeneka umutwe kuyogwa kugira iki akenshi abahitanwa nayo ibahitana mu kiringo c'igihe kingana gute bamaze kuyandura
umwanya uragoye kuko usanga biva ku mubiri w'umuntu naho ukuntu ubumeze n'ukuntu wigwanira hamwe n'uburyo baba bafite bwo kumufasha kuko nk'aba anye dufate nk'ubu nk'umuntu yayafashwe atakaza ibyunyunyu n'amazi menshi mu mubiri ibyo byanyine birashobora guhitana umuntu mu mwanya mutoya urumva biva n'uburyo uwo muntu aronse bwo kuvurwa mugabo ugiye kuraba ryari sinasubira inyuma gatoyi umuntu ugiye kurara ryari umuntu agwara iyo yanduye bifata imbere y'uko atangura kugwara nk'ubu wanduye iri hagati y'iminsi ibiri n'indwi zitatu mugabo benshi bagwara hagati y'iminsi itanu n'iminsi icumi
icyo kiringo kirasanzwe ku bamenyereye iby'indwara kirihuse kirabayabaye kiri hagati na hagati
icyo kiringo mu bisanzwe mw'uwo mwanya uwo mwanya yuhakwa kuba muremure kuko akenshi uranabyibagira n'uko muba mwarahuye nicyo gituma ari byiza rero ko umuntu mu gihugu baza baramenya nk'izo ndwara ziyo ziriko ziragenda bakaca babwira amakuru abantu bakamenya nk'ubunye waba uri umaze iminsi uri mw'ubwo burere buba burimo izo ndwara kugira ngo batangwe kugwara umuntu abyiyumvire kare.
Dufate uno munsi ku wa mbere Yuvinari arafashe uyo mugerara wanduye ejo aciyahura na Yusina aca bufata ubwo nyene cankaza kuwanduza iya umaranye umwanya muremure
aza kuwanduza iya amaze kugwara ataragwara ntiyanduze.
Murakoze cyane
kuko kwandura naho ugiye kuraba benshi bandura habo nk'aba bariko barakora ahantu hari ibyo bikoko biba byanduye cyangwa nk'abantu baba bahuye n'abo bantu baba bagwaye bagahura n'amaraso cyangwa ibindi bivuye mu mubiri w'umuntu aba agwaye nicyo gituma rero mw'icyo gihe ni ukuraba nk'abantu baba bavura abagwaye nabo nyine bakikingira.
Yego, murakoze cyane muganga Arsene Nzobandora. Duce dusubira ku mirongo ya telefone twakire uyundi mugwi w'abantu baturindiriye. Turahera kuri Idrissa Bakungu. Idrissa, ikaze ku Jugi Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane
Idrissa. Mugabo utuvane muri haut parleur kuko bica bitugaruka ko uvugije hejuru telefone biratugaruka ko bikatumena amatwi bikamena n'amatwi imutumire wacu.
Ego
uherere ga Idrissa.
Murakoze cyane mirire yani Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye muri Suède.
Murakoze cyane kuba wamudutumiriye. Twashaka kumenya byinshi kuri ubu burwayi bumaze kuza. Turashaka adusobanurire nashima ko mu Rwanda ubu burwayi butari bwaza. Ndamwisabira ngo aduhe informasiyo yose ukuntu ubu burwayi bufatwa n'ukuntu twabwirinda. Nawe mwibariza ngo haba harabaye amahugurwa benshi ku baganga bo mu Rwanda. Nibariza ndamubaza ngo natugereranyire ibimenyetso bya korona cyangwa ibura cyangwa n'uyu mugero w'umuraza uko awufata n'uko twawirinda n'uko twirinzira bigira yaje imbere tukabasha kuyitsinda. biradusaba iki kugira ngo tubashe gutsinda uyu mugera wayo. Navuga nongera nababaza ngo uwo mugera ku bana bakiri batoya, tuvuge niba abana bakivuka niba ushobora kubandura cyangwa n'izindi ngaruka twatuma twakwirinze uyu mugera. Nongera nkasaba abanyarwanda bose tugashyira hamwe tukirinda uwo mugera.
Urakoze Idrissa Kigali, muratwumva tankomanzi inyishu yawe cuyirindirira ku radio. Deka muganga, murumvise utubazo kwa Idrissa mu mwishure?
Yego, ndamushimira ku bibazo bajije. Ingwara nkuko mwabyumvise kunifata biragoye gutandukanya n'izindi ngwara nyinshi zigenda ngaho. Kuko ibi byo gushuha cyangwa kumeneka umutwe cyangwa urashobora kubirwara ufise iyindi ndwara itewe n'iyindi migera. Nicyo gituma rero ahanini ikintu nyamukuru ku gice kiraba abantu bajejwe gutunganya amagara y'abantu ni uko baba bafise bagerageza kurondera ama unité de surveillance nk'ubu hagize indwara z'ibyaduka ziza bakaba bafise abantu bakurikirana baza barapima bakaraba indwara ziri mu barwayi baza kwivuza. Aho niho umuntu ashobora gutora n'izi ndwara, naye ahandi bigitangura biragoye gutandukanya n'izindi ndwara cyane. Mu kuzirinda akenshi nk'uko nabivuze, aho mugera umuntu usanga mwiza bikoko nageze kuvuga buhungarema izo nguge, ni ukuraba abantu baba bakora n'ibyo baba bakora ahantu ashobora kuba harimo n'ibyo bikoko, kuko umuntu akagira n'ubushakashatsi akaraba indwara ziri mu ibyo bikoko umuntu asanga bihari. Nabyo rero iwacu usanga ari byo bigora kenshi, nta bushakashatsi dukora bifata uburyo bwinshi. Mugabo nibaza yuko byo byategeza kuba mu bintu ibihugu biza biyitwararika kugira ngo umuntu abazi ibiriko byatembera mu gihugu bishobora gutera ingorane ku byerekeye amagara y'abantu. Hanyuma rero icyo umuntu yakora mu gihe hari habonetse umurwayi arwaye n'izi ndwara, ikintu cya mbere umuntu acakora ni uko abo barwayi baburira ahantu umuntu akurikirana kandi bataba bavanganya n'abandi barwayi. Hanyuma ababavura bakaba bafise nabo ibikoresho byo kwikingira kugira ntibandure. Hanyuma nico nyamukuru ibikije uko umuntu akurikirana akaraba indwara ziba ziriko ziragenda, kuko ikibazo turonka kenshi ni ibidaba abantu bapfa dufate ntitumenye neza ibyabishe, kuko ibipimo tuba dufise si byinshi. Naho ufata ibi bipimo by'indwara gisanzwe usanga kenshi tutabipima ngo tubone abantu benshi indwara barwaye, akenshi turavura kubera turavye tutereka turashire kuri uyu muti turahabe ko batora mitende. Urumva iyo bakize n'ibyiza, iyo badakize naho ntitumenya tuti iki kintu cyabahitanye niki. Nk'abajya ubona bashobora kugenda mu bitaro bashushe bafise ibindi bimenyetso, hari n'abo baba bagize ama infekisiyo ashika mu maraso akaba ariyo abahitana cyangwa bakaba bahitanye n'ibindi ndwara. Ibyo rero bisaba yuko ibihugu byitunganya umuntu natoba ashobora gupima abantu bose baba bafise n'ibyo bimenyetso akaza arapima napima bakeye kugira ataramenye indwara zihari mu gihugu. Rero dufate nko mu bihugu byose baba bafise amalaboratoire nasionale boshiramo mwe n'ibyo bintu bakagira bakamenya n'ukuntu babifinansa, kuko urumva hari aho bizinda ku barwayi ugasanga ntibabirishe ngo ne n'ibyo bipimo kugira umuntu amenye ibiriko birarengana. Ibyo byo bari bobutunganya bakaraba bagategura mu buryo bukoreshwa ibyo bintu byo gukurikirana indwara ziba ziriko ziragendagenda mu gihugu.
Mbega muganga, tuvuze hari utubazo dukenya mutarishura Idrissa mugabo mu nkundire mbanze nshishemo gwanje, muvuze gupima harya mupima gute ino ndwara ya Marburg? Mufata amaraso, mufata amate, mufata iki?
Hari ibipimo byinshi mugabo igipimo gisanzwe gikoreshwa ni igipimo umuntu apima amakanda makanda y'umugera bijya bakoresha na PCR niko bita analyse ya PCR ahandi nawo umuntu aja gukoresha ibyo kuraba abasoda mugabe ibyo abo basoda nabo umuntu aza kubagira haciye umwanya munini mugabe yugirishije mu ico gipimo gipima makanda iyo migera ibyo bitora hakirika
nuko mpava ndakurenganya nka kubaza ibyo akarere utajeje kuko udeje akarere ka Kalmar muri Seruko bwa Suède mugabo urafise abo mukorana mu gihe cha misi yose mu gihugu cy'u Burundi abariyo bakugira ko nko mu Burundi canke mu Rwanda ivyo vyo gupima uyo mugera bikwije mu vyivyuma aha makuru gushikira
n'ivyo bipimo mu bisanzwe ugiye kuraha iki gice cyo muri Afrika kijejo kurikirana ingwana zandukira kumva aho atanguye kubibiza bya Ebola ni baragerageje kugira aba bigishe abantu bakora mu n'ivyo byo gupima ingwara baragerageje kugira bigishe ko bo menya ibiri gusuzuma mena ubwoko bw'ingwara nibaza yuko ntihenze ko ibihugu byinshi byarungitse abantu baje kuvyika nibaza rero ko ni Burundi barahari sinzi ukuntu bangana ariko mu Rwanda ndabyo ko bahari kuko hari n'abo duhora duhurira mu nama zimwe zimwe zibera ngaha ku mugabane w'i Burayi
akabazo rero ka Idrissa ko kumenya ingene mwitunganije ingene muhagaze abahinga kugira ngo mushobore guhangana na kino kids ubona isi
abahinga bama bari ko baratoza kuko n'ibi bihugu usanga ata muntu n'umwe yari igera bahabona baguha iyo ngwara usanga hari abantu bakora ku izo ngwara kuko turazi yuko iyo zibonetse zituma hari ibibazo byinshi rero hariho abashakashatsi nk'ubu unye baragerageje dufate hari imiti bigeze kugerageza kugira abavure Ebola kome umugero uri mu muryango umwe bariko barayigerageza kugira barabe ko uwo ukorana gatoye nico kime n'incanco ari incanco zibiri bakoresha mu gucandagisa ibya Ebola na zingine bariko barazigerageza mugabugiye kuraba incanco zerekeye uyu mugera wa Marbury hariho hariho ibyigwa biriko biraro naho bikiri kure hariho umushakashatsi akorera ngaho Maryland ndazi yuko afise ikigwa ariko aragira ca ibipimo vy'infata kibanza ku bantu bakeye vyerekanye inyishu zishimisha ubu hasigaye rero ko bazobugerageza ku bantu benshi kugira barabe yuko tworonka urucanco
Idrissa mutundi tubazo ya DJ ya badje ivyabana makiri bato no mugera urabagira umutwe
ivyabana bakiri bato kubera abana bakiri bato badatemberera mu ivyo bica umuntu ashobora kwanduriramo sa abana benshi batoye mugabo ugiye kuraba ko umuntu yandura n'ubunye umubyeyi wiwe yanduye nabo nyene ntikiyoza kurandura
Hanyuma ga muganga hariho abandi baturindiye mugabo banze duce tujanirana naka kabana umuvyeyi abafise inda yibungenze bigashika kagwara Marbourg umwana arayivukana canke nti ntawo bisabisaniye kuhana hano yo mugira biciye mu muvyeyi numwe
ivyo onye nkuko nababwiye abantu benshi bamaze kugwara ingwara hari ivyigwa byinshi bikenewe kugira ngo ubunye ivyo vyuko umubyeyi ashobora kwanduza umwana ari mu nda nk'ivyo vyigwa ntabihari mugabo ugiye kuraba ugiye kuyumvira uko umugera wandura biri mu maraso nticobuza ko umwana nawe ashobora kuyandura mugabo urumva nta vyemezo tubifitiye kuko nta bushakashatsi kuraba kugira ngo turare kwiyumvira iyo tuma umuntu yandura
Murakoze cyane muganga Arsène Nzobandura dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Nestor Tuse Nestor na Bili, ariko turahera kuri Nestor niwe ya tanze Bili. Nestor ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ndakumva.
Uherehe ganese ito.
Yemerereye mu Cibitoki mu Bujumbu, cha Rugombo mu Burundi.
Mu Cibitoki cha Rugombo havugwa make.
Emu havuka amahoro meza cyane.
Amananasi araboneka. Ndazi ko ariyo agwiriyeyo na matomate.
Emwe nubu tuliko tulapoka ni moto kati liko tulancha kutu ya pachi ya nisi.
Nukorona gutumirie muganga Arsene Nzobandora ni muganga wo mu Burundi ariko akorera muri Suède kugira ngo ashobore kukwishura utubazo dutandukanye ku kiza cha Marburg, virus ya Marburg. Akabazo kawe
anzu ndamukiritse uwo mutumire muganga
arakumva
mirewe mire
eko cyane hanyuma kibonagira mbaze turamenyereye hadukibiza hanyuma abaganga bakatanga inama y'ukungena abanyagihugu bo kwifata kugira ngo ibyo biza kumbure nibiranda gati ngo bifate umubare mwishi nagira mbaze muganga nti none bega umunyagihugu yo kwifata gute yo gisuku iyihe kugira kumbure yirinde uwo mugera w'iyo ngwara ntumufate cyo ni kibazo cya mbere hanyuma ikibazo kigira kabiri nagira muganga umbwire mbe hariho urukingo rukinga iyo ngwara kugira ngo nyiranda gate mu gufata bene gihugu ibibazo byanjye nibyo murakoze
urakoze Nestor guri musumiza ngaho mu rugombo ariko Nesito Nesto, guma kumurongo konda tuko mu Burundi mutatwumva kandi bimwe mu bibazo wabajije muganga ari yabyishuye ariko ankundire ace ku masonga kwishure ukiri ku murongo wa telefone. Muganga
ego. Nibatakadehe ku byurucanjo, urucanjo namubwiye urucanjo nta ruhari mugabo hari ivyo bahora bagerageza bigeze gukoresha kuri Ebola kugira barabe yuko kome kubera ivyo iyo migeri hakwa ni gusa. Ibyonya aho bazikoresha kugira bagerageze n'andi urucanco nye n'izina rubacari mu byigwa bariko baragerageza acari umwanya mugabo bikorwa biguma bitembe hanyuma ibyerekeye kwikinga naho iyo hamaze kuboneka abagwayi ni iby'uko umuntu araba abantu bamaze kugwara ari nk'indwara umuntu atazi n'ukugabanya abantu baraba abo bantu kugira ngo umugira ntubandanye urandagata hanyuma yari abantu benshi bafashwe hari aho bishobora gukenerwa nuko nako karere umuntu avuga ati mwaka kare tugabanye ibyo ruja n'uruza kuza mwaka karere mugabo urumvise igihe biba byashitse kure hafatwe abantu benshi karimwe hari uburyo busanzwe buzwi kuko n'umuntu akinga indwara zandukira ni ibintu bwo kugabanya abantu aho hafi yabo baba bafashwe mugabo si byiza rero nuko umuntu aza kugara ibice binini y'ibyo sindabikunda ni ibintu byo kuraba ukuntu iyo ndwara iba yifashe umuntu agafata n'inkingo bijanye kuko hari aho abantu bashobora kujana ibishobisho ugasanga iyo hadutse indwara bugaye igihugu tose cyangwa igice cy'igihugu abantu ugasanga bishwe n'ibindi badaheza bari gushobora iyo ngwara ari kwica benshi gusumba rero ibyonye n'ibintu byo kuraba uko biba byifashe umuntu agafata inkingo bijanye aravye n'ubushakashatsi aho buba bugeze n'icyo gihe mugabe ikintu cya mbere nyamukuru ni uko umuntu agabanya abantu baraba abo bantu baba bagwaye bagakingira n'abakozi bo kwa muganga bakabaha ibikoresho bakoresha kubera ibi byo birazwi yuko benshi bandura iyo bariko bakora kuri ibyo bikoko bifise defisiyo migera canke iyo bariko bita abo bagwayi baba bagwaye kubera ukoze ku maraso canke ibindi biva mu mubiri kwabo bagwayi niho abantu bandu nukaba ababaraba bakaba bake hanyuma ibisigaye umuntu ashoboye kwikingira akoresheje ibikoresho ibyo umuntu aba yambaye ariko aravura bijya umuntu ashira ku ntoki ukuntu yifuka ukurumva hariho ibintu bigoye nk'abantu bavura abagwayi n'ibyo bihugu by'iwacu urabona hari aho uhitana impuzu wambaye utahana imuhira urenza kwitaburi rero iyo ugiye izo mpuzu wazi zagiye kwimigera nawe ushika bimuhira ugahereza nicyo gituma nk'uko mwabibonye igihe abantu bagwaye ubwa mbere no mu bihugu biteye imbere hagwaye abakora kwa muganga baca bagenda bahereza inshuti zabo muhira rero no kubiraba nk'ubunye iyo hateye indwara n'izizaduka umuntu aba abantu babikoramo bakabarondera ibikoresho bikwiriye n'impuzu bambara n'ibindi byo kwikingira hanyuma bakahama nabo nyine bagerageza kwimenyereza ntibakoze kwimenyereza yuko indwara yabindiranye bakaba bafise ibyo uko bagategura ingwara zitaraza kuko mwibyo bihugu byacu turazi uko mu bikoko bimwe bimwe mene izo ngwara zirahari so kuvuga yuko ari byaduka bivuye ahandi akenshi biza bivuye kuko ntabantu twigenza cyangwa ibyo tuba turiko turakora tukaja nk'aho hantu iyo ngwara iri
ndakoze cyane
ariko aravuga kare muri Kenya muri Kenya iyo ngwara yigeze kuhaboneka naho nyine mu 1988 hamwe no mu 1987 n'indwi hafashwe abantu batatu gusa niyo myaka yose ni ukuvuga yuko iyo ngwara muri ibyo bihugu by'iwacu irahari mugabo akenshi abantu ntibagwara kubera ntibagenda ngo baje aho hantu mene iyo migera iri nk'ibyo mubwo buhungarema twebwe mu mico yo ngaho iwacu ibyibuhungarema si cyane hari abandi mu bindi bihugu bya Afurika usanga babujya canke babukoresha ibindi abo rero ni guca usanga akenshi byoroshe kubwira abandura twebwe abandura akenshi babivuye ku isanga
yego murakoze cyane Nestor nibaza ko akumaze inyota muganga Arsene Nestor turacari kumwe Nestor yagiye ariko nibaza ko inyesho yayumvise Billy ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga Billy uratwumva ego Billy ikaze ku ijuru rya uherere ga Billy
ndi Kigali ndi Kigali
akabazo kawe ego akabazo kawe
ikibazo ndi kwibaza ko yenda kubwira ibimenyetso by'indwara ya Marburg wumva biba bimeze nk'ibya Ebola ubundi bwose Ebola yiyoberanyije nka kuriya korona yagendaga yihinduranya ese ubwo imiti ivura nkani Ebola ntabwo yavura iyo Marburg cyangwa urukingo rwayo ntabwo rwakingira iyo Marburg
urakoze utubajije uri hutwo tubazo gabire
ni mu mujyi wa Kigali
urakoze wewe Kigali uratwumva reka inyishu irindirire ku radio yego muganga Arsene utubazo twa Billy i Kigali
yego ngahanye ku radio migeri ibiri itandukanye yavuye kwihindagurika hanyuma ku vyerekeye ibyo kuvura nayo nk'uko ari imiti yageragejwe kuri Ebola kubera haba hariho ukuntu iyo migera isa n'isa hariho imiti mubona yuko ishobora gufasha ndabo iyo miti ihari nayo no muri Ebola turazi yuko izifasha atari byinshi cyane naho ishobora gufasha mugabo no muri Marburg OMS yaremeye yuko umuntu ashobora kuyikoresha iyo bikenewe ni kontanza hamwe iyo miti umutubu hari mu bisanzwe no mutubuza yuko umugero ushitse mu mubira kenshi uvuye mu ucuga umugwirirana rero meni iyo miti ifasha kugabanya iryo gwirirana y'imigera rero nayitayibuza rwose iragabanura umuvuduko iyo miti rero OMS yaremeye ko umuntu ashobora kuyikoresha no kuri Marburg iyo bikenewe nk'uko tubizi rero akamaro ukuntu ushobora gufasha nk'ijana ku ijana nayo ibyo nabyo akenshi birapfa naho iyo ndwara iba igeze kuko akenshi ikibazo cy'izi ndwara iyo umuntu yanduye ibyica umuntu si ukuvuga ko umwe si ukuvuga ko iminsi yose yicwa n'iyo migera kuko urose umugera mu mubiri imibiri yacu uko ikoze itigerageza kuyigwanira rero iyo yigwaniye nayo itegura ibintu byo kugerageza guhagarika iyo migeri ibyo bintu nabyo iyo bibaye rero mu kajagari nabyo nyine ibyo birashobora gutuma umuntu ahwe kuko akenshi rero bitegereza yuko iyo uwo mugera ushoboye kumarana umwanya munini bica bituma rero n'ibyo nuko kuntu umubiri ukora kugira wigwanire hajamo akajagari rero ibyo nabyo rero n'ibintu bikorana rero bishobora gutuma umuntu aremba kuko akajya akenshi umuntu ntamenya ntibigeze ko atamenya igi n'inkoko iyo bigenze nabo gasanga umuntu ari itabye hari nabo usanga n'imigiri yamaze guhera mugabo ukuntu umubiri bakaja hari kabaye mu mubiri kagaca gatuma rero ibi bihimba by'umubiri bikomakomeye nk'umutima cyangwa amasigo bidasubira gukora neza.
Hanyuma akabazo kabiri ko kumenya nimba ngo nka kujya Ebola yagira hindagurika ugasanga Ebola yavuze COVID ngira ngo nimba nta mubeshe yagiye irahindagurika n'amazina kaje arahindagurika ubwo Ebola ngo ubwo Marburg yoyo ntiyo bayaragiye irahindagurika ivuye muri Ebola gushika hizoshika nga
oya ni migere ibiri itandukanye naho nahiri mu muryango umwe sinigera yagiye irahinduka dufate nk'ubu ngo Ebola ihinduke icyo cyema Marbe
itandukaniye hega muganga igasahe igasushaye
urumva ukuntu umuntu agaragaza kuraba imigera uko ibimeze akenshi umuntu akunda kuraba amakanda yayo nabyo nukuri biragoye gusigura mu Kirundi rero hariho rero ugiye kuraba amakanda y'iyo migera hariho ibice binini usanga bimeze co kimwe n'ibindi usanga bitandukanye
umuntu
ahanini kugira gituma tuvuga ko biri mu muryango umwe rero usanga hariho ibintu byinshi bisa hamwe n'ibindi bikeye bidasa.
Hariho wari we yadusabye nibaza ko Ernesto yasabye ashimitse avuga ati mutubwire kugira ngo tumenye ingene tuyikumira tuyirinda nk'umuntu avuze ati Ebola ihanahanwa gutya hanyuma Marburg na igahanahana gutya mwotubwira uko izo ngwara zibiri zihanahanwa kugira ngo twumve ningene umuntu ashobora kuzirindira icyarimwe zose bivanye ku buzima.
Usanga nk'uko nabivuze no kuraba uyu iyi migera tuyisanga he ibikoko bya mbere bibika n'ibya buhongare na bunini bunini bumwe bugize yama ujya turaze ku iyo migera ukunda kuba buyifise rero no kuraba abantu ba hariyo abakorayo abashobora kuba babukoramo kubera ubushakashatsi rero abo bategeza kumenya ukuntu babukora donc bakorana n'ubwo buhungaremo ukuntu baba bariko igihe baba bariko barakorana nabo bariko barakora kuri bwo bamenye ukuntu babyifatamo na ibyo nibaza ko atari ikibazo twe ntabashakashaka kuri kubwo buhungarema nimba ntihenze. Rero hariyo n'abandi usanga bakorera mu bisanzwe ibikoko biba byapfuye cyangwa biba byageze ariko nk'ubonye nk'abantu usanga bafite nk'ibikorwa byo mu ishyamba aho baba ari amashyamba manini cyangwa n'andi ibintu biba byapfuye gutyo si byiza kujya kubikora ko cyangwa kugira utikingi ahandi hantu umuntu yandurira ni ibi by'uko hariho umugwaye hariho wamaze kwandura ukuntu iyo turiko turabafasha nk'ubunye ugasanga ibyo yadashwe cyangwa avuye amaraso bikubwiye ko niyo umuntu akenshi yandukira ibyo rero no kuraba hariyo nk'umuntu agwaye ibintu umuntu atabiri ni ukuvuga yuko ntitura duheba abacu mugabo no kugabanya abantu babaraba ukavuze ibi bintu tutaramenya neza ariko uyu wunye ariko aramuraba ntitugice tugenda imiryango yose ngo tugiye kumusuhuza hanyuma ngo umuntu wese aca ava hatwara mu mihano yagiye bitaramenyekana neza ni byiza yuko aba bakeyi abo bari hafi bashobora no kuba bamaze kwandura mugabo bataragwara akaba aribo baguma bamuraba abantu ijya mico y'iwacu yuko uca usanga abantu benshi bagiye kumuraba hanyuma umwaka nk'izo ndwara zandukira rwose umwe aca agenda agatatwara mu muryango ejo azazotwara ku kazi ibyo rero nibyo zihugerageza nk'ubunye uzi yuko hari ikiza kiri mu micungararo iyo hari ikintu utaba uzi neza ugafata mene ubwo buryo bwo kwikingira.
Murakoze cyane muganga. Duce dusubira ku mirongo ya telefone twakira Jean Paul Ricardze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherehega Jean Paul.
Mereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare.
Akabazo kawe kwa muganga Arsene Nzobandura twagutumiriye.
Ikibazo nashaka kumenya kuri iyo ndwara. Nashaka kubaza ahantu bitandukaniye na Ebola.
Aho bitandukaniye. Kweli yavyishuye mugareka tukureke muganga umusubiremo Jean Paul Rindiri nyisho kumbure nti waje kuri ku radio yawe muganga mumwishure mu minota mikenya gucyo nabadufatiye mumva he no munja he bumve aho Ebola itandukanye na Marburg.
Nuko nababwiye umugera urahapfa gusosa ni biri mu muryango umwe hanyuma ikindi naco ni ibimenyetso mu bisanzwe bya Ebola na Marburg bihakwa kumera co kimwe kuko benshi bagwara bafise umucano mwinshi bakameneka umutwe bakagira ibyo ngorane zo mu nda hanyuma rero iyo ibyo bya bimaze kugira akacazi ibyo kuva amaraso haba mu mubiri canke mu bihimba by'indani ku ruhu canke mu bihimba by'indani mu mubiri mu bisanzwe ugiye kuraba nicyo gituma izi ndwara nk'uko nababwiye bigoye kuko izi ndwara z'imigera n'abo ufasha ayandi ma infix asanzwe ibyo bimenyetso akenshi urabigira niho bigoreye ofe tuza kumenya yuko ari imigera ya Ebola canke Marburg wari watangwe kuvura ibindi canke wari wiyumvire ko ari ibindi nicyo gituma rero abantu babijejwe bajejwe amagara y'abantu nukwama bari bakurikirana ibyo bintu bakamenya indwara ziri mu karere nk'ibinye n'ibyigwa by'uko MS na Tanzania bica bibwira abajejwe amagara y'abantu mu Burundi mu Rwanda muri Uganda bakamenya ibiriko biraba nk'ubunye hagize umuntu agwara yahora mu ico gice kiri mu iyo ndwara umuntu ariko aramuvura akamubaza aronsi yaronsi ayo makuru akamenya yuko mu byaza gusuzuma canke ibyaza gufata kugira abantu bikingire ibyo akaba yabishize mu mutwe naye handi bimenyetso nk'uko nayo babwiye byinshi birasa
ego ntawe
birasa n'izindi ndwara kuko nawe ubwo gwaye malaria isanzwe uzagufata ushuha canke umeneka umutwe canke ubabara mu ngingo urumva kugira uze kumenya ko atari malaria ari ibihinye uza kubimenya ari uko haciye igihe ari uko watanguye dufate nk'ibyo byo kuva amaraso canke kugira urumva rero igikuru nyamukuru ni iyo umuntu aronse umugwayi akaraba uyu mugwayi hari ahantu yoba yahora mwako karere baza bafise uwo mugera ibyo rero ni namakuru akomeye rwose umuntu ategeza kuzarabazanya hamwe n'ibi nababwiye by'uko umuntu ategeza kugira ibi byo gucungera indwara ziba ziriko ziragenda ariko yari ikintu kibaye nk'ibinye n'ivyiza bakoze yuko hari abantu babonye bishwe n'indwara batazi bakaca bakira bakaja gupima icyo ni icyo kintu umuntu ategezwa gukora umwanya wose mu gihe abajejwe amagara yabo.
Yego murakoze cyane ngira ngo Jean Paul aratahuye yuko Ebola ari mu vyara wa Marburg niko twobifata kugira ngo vyorohe cyane birafitaniye isano rya hagufi na hagufi hanyuma ga muganga hari muri rusangi aho uno mugera umaze kwibonekeza muri kahise kuva ya myaka mwatubwira abantu bakiva muri Uganda gushika bagende mu Budagi ni ku migabane yose Amerika hehe na hehe aho umuntu amaze kumva ni hehe
umuntu agiye kuri abo bantu bagiye baragwara mu myaka itandukanye dufate nko igihe batangura kubona ubwa mbere aho hari mu 1967 mugabe ntibisigura yuko atabantu baba barapfuye imbere yawo umuntu ntabimenya ntanikubera umuntu yatomboye akagwara abantu baba mu ibyo bihugu umuntu afitiye uburyo bwo kubisuzuma naye handi ugiye kubirava abantu bagiye baragwara bose bari bafise isano ry'uko bamwe n'abagwara bageze mu bindi bihugu wasanga bari bavuye muri Afurika iraho twovuga yuko iyo ndwara iri muri aka karere
k'Afurika
kuko nk'ubunye ugiye abandi bantu bigeze kugwara hari abantu batatu bagwaye bo muri Afurika y'Epfo abo nabo basanze bagwaye bavuye muri Zimbabwe iyo bibaza yuko aho abo bari banduriye muri Zimbabwe abandi nababwiye n'abajya bagwaye mu 1987 hamwe na 1987 abo hagwaye abakenya hagwaye abantu bari muri Kenya batatu aho naho rero mva bibaza yuko ari umuntu yari yagwariye mu hiyo mugabo wundi muntu bigeze kubona yagwaye atabuye muri Afurika hari uwagwaye mu 1990 agwarira mu Burusiya mugabo nawe yari yagwaye yanduriye muri laboratoire y'ubushakashatsi urumva usanga ari ahantu bariko bigira iby'ubushakashatsi bujanye n'imigera usanga rero aho naho urumva nta nibaza ko yari ibyo bariko barasuzuma hanyuma
ntibabikora neza. Ugiye kubiraba rero icyo benshi bahurira ko nawe wasanga hari uwagwariye muri Amerika undi akagwarira mu Buholandi, wasanga benshi bagwara bavuye bavuye mu bihugu bya Afurika. Ibihugu bya Afurika bamaze kubitoramo ni Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana, Zimbabwe na Afurika y'Epfo barigeze kubisanga.
Umuntu yumva ivyo muvuze ivyo bihugu bitandukanye mutubwira ico two kwita ama condition abafavoriza yuko iryo herekana ryo mugira rihaba yovuga ko ari nk'ivya na hari ibi na hari ibi
ikintu ca mbere cyo kugira nukuraba ivyo bikoko ico giko ivyo bikoko bisanzwe biba uwo mugera biwufise nahantu ari bwa buhungarema bumwe namye mvuga bwa buhungarema bunini iya sindu kondo babyita mu Kirundi ari ubuhungarema burimwe imice myinshi yaburya hari ubwo usanga ari bunini gose usanga butandukanye na burya dusanzwe tubona rero ibihugu ico byinshi ibyo bihugu bihuriramo ni ibihugu birimwe mene ubwo buhungarema.
Murakoze cyane. Twakire na Augustin Noble ni nawe aca tubera umukunzi wacu wa nyuma. Twakire muri sanga ino munsi. Augustin ikaze ku juga Amerika. Mu ntara ya Rutana. Akabazo kawe kwa muganga wihuta ko dusigaranye iminota mike cyane. Turakumva duga ku ijambo wihuta.
Abantu bavuze ati ubutokira mbaje muganga mbaje kumurambuka cyane.
Unyarutse kukusigaranya amasogonda make nka ku tukaca dusubzera nawe. Sindakumva neza Augustin ngo
ati yo twadira ibimenyetso biranga umugwanda kwa iyo ngwa
Augustin kino kibazo yacishuye tugutumira gusubira kumva kino kiganiro kuri wezi tata akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu ko mugira umunsi mwiza mu Rutana kwera umwanya tujanye twari kumureka akakwishura ariko urasura kucumva yacishuye ugira umunsi mwiza. Eko muganga Arsene Nzobandora akajambo kanyuma mutekereye abari ko baratwumva nakahe
akajambo kanyuma nashaka gutekereye abari ko baratwumva ni uko kuzerekeye ibyo gutunganya amagara y'abantu izi ndwara z'amaho kandi tuzoguma tuzaturabona izi ndwara z'imigera uretse ko zimwe ziza ziraza izindi zimara akanya aragahengwe nibaza yuko ibihugu byacu byogerageza mu gihe biba biri kubitunganya ibyerekeye amagara y'abantu bakaraba yuko bugira urwego rujejwe meni ico gisata rukama rufise ibintu ubushakashatsi bugezweho hamwe no gushobora gupima izo ngwara kuko kugira ushobore gukinga meni izo ngwara bisaba yuko ushoboye kuzipima ukazimenya zitararanda gapfa hanyuma ugashobora rero gufata ingingo bijanye kugira ushobore gukingira abantu abagwaye n'abandi banyagihugu umuntu abajejwe.
Murakoze cyane.
Hano utayiterera abariko baratwumviriza.
Murakoze cyane gose muganga Arsene Nzobandura nkibutsa yuko muri umuganga arangura imirimo yiwe mu gihugu cha Suède mu muhinga mu vyindwara zandukira no gucandaga mukaba musanzwe muri cigera c'umuyobozi ajeje gukinga ivyindwara zandukira mu karere ka Kalmar ko museruko bushira uburengero bwa Suède ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kubituma ko muze mutwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi mutugamburukire kugira muze gutanga umuco ku bibazo bitandukanye biba biri bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu.
Muri bikeyi dushoboye no kuri tuzabisangira n'abandi.
Turashimye cyane ku ijwi rya Amerika. Abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunzi marimu duteza amatwi muri rya nino ku isi. Turashimiye abo twashoboye gusangira ikiyago bakabaza ibibazo bitandukanye kuri mikro muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Mari kumwe na Joy Diana ni nahazwe ni Joy nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi mu mvaca ryishingiye cyane ku mugera wa Marburg umaze kwibonekeza muri Tanzania no muri Guinea Equatorial. Nshimire vimva mutima Nadia Nadia Taha hamwe na engineer Ellen bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ni wo batumye amajwi abashikira aho mwari ko muratwumviriza muherereye tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose ahanje turongera mu biganiro byacu biri imbere.